VOA. Muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe mu makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha kuri mikoro muri kumwe nanje Fidele Niyongabo
na Eugenia Mukankusi. Hikaze mwese kuri radio yanyu, tubibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri.
Hanyuma urabona ngahaye nayo ntanze nayo ntawe nikora nakambiye abagira neza ko bumfashije uwo mwana
gatuca dusanga kijya kiziga kindi ibyo niragira Emmanuel tumusanga mu barabara no nyine yapfuye
abo naboneye igitero cyahitanye abantu batatu muri province ya Mwaro mu Burundi. Hano muri Amerika abantu bakiye mu buryo bunyuranye ijambo Madame Hillary Clinton yavugiye mu nama y'umugambwe wiwe w'abademokrate. Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Siriya yasabye Uburusiya kurekurira iryo shyirahamwe gushyiraho imihora iyo ariyo yose yo gufasha abanyagihugu mu gisagara cya Aleppo. Umupolisi umwe yiswe undi arakomereka mu gisagara cya San Diego muri leta ya California mu bumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi nkuru n'izindi zikomeye twabateguriye turazibishyikiriza mu buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Amakuru yo hirya no hino twabateguriye abariyo dutangurira ko hano muri Amerika abantu bakiye mu buryo bunyuranye ijambo Madame Hillary Clinton yavugiye mu nama nkuru y'umugambwe wiwe w'abademokrati. Iryo jambo ryari iryo kwemera igenwa ryiwe ku mugaragaro kugira aserukire uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 muri uyu mwaka. Abademokrati barashimye cyane ijambo ryiwe mu gihe abarepubulika bari nebaguye. Michelle Obama, umufasoni wa perezida wa Amerika, yavuze ko iryo jambo ryari rikomeye cyane ryo gufatira kw'akarorero rya perezida wa Amerika yimirije. Perezida Barack Obama yatangaje ku rubuga rwa Twitter ko ryari ijambo ryiza cyane. Yavuze ko aricyo gituma Hillary Clinton akwiriye kuba perezida igihe azorangiza amabanga yiwe mu kwezi kwa mbere mu mwaka uza w'ibihumbi 2017. Yamara uwo bahiganwa mu Repubulika Donald Trump yishuye kuri Twitter mu kwagiriza Hillary Clinton ko yihojeje ibibazo biri mu gihugu ashikiriza inyishu zizotuma ibintu yanzara kurushiriza ku Banyamerika.
Tukiri inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri icyo giterane cy'abademokrati kejo kwa kane muri Philadelphia, umwe mukira w'umuyisilamu yavuze ijambo ryakoze benshi ku mutima, aho Hillary Clinton yabaye umugore wa mbere wemeye guhagararira ishyaka rye ry'abademokrati mu matora perezida nk'uko ryamutoranije. Kizir Khan se w'umusirikari w'umunyamerika waguye ku rugamba yabajije umukandida w'abarepubulika Donald Trump ati wigeze na rimwe usoma itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuhungu wa Khan, Kapitene Humayun Khan, wimukiye muri Amerika haturutse muri Leta ziyunze z'Abarabu hamwe n'umuryango we akiri umuhungu muto, yapfuye mu 2004 ubwo imodoka yahuranije mu rupangu. Kir Khan yavuze ko umuhungu we yabwiye abasirikare bari kumwe ngo baryame hasi ubwo yatangiraga kugenda yerekeza kuri iyo modoka mbere yuko iturika. Yarafite imyaka 27. Kandi yasabye umuherwe Donald Trump kwihutira gusura irimbi ry'abasirikare riri mu mujyi wa Arlington muri Leta ya Virginia hafi ya hano Washington DC kugira ngo arebe imva z'intwari zapfuye zirwanira Amerika. Ati uzabonamo abari bafite ukwemera gutandukanye ibitsina ndetse n'amoko hatandukanye. Ati nta gitambo na kimwe wigeze utanga.
Intumwa idasanzwe yishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gihugu cya Siriya, Staffan de Mistura, yasavye Uburusiya kurekurira iryo shyirahamwe gushyiraho imihora yo gufasha abanyagihugu mu gisagara cya Aleppo no mu micungararo yacu. Ivyo kugira birekurira abasivile guhunga icyo gisagara kigeramiwe n'ingwano. Mu ijambo yashikirije abamenyesha makuru no musiku wa gatanu i Geneve mu Buswisi, Staffan de Mistura yerekanye ko ashigikiye iyo mihora mu gihe bikenewe. Yavuze ko ibifungurwa biriko birarangira ku bantu bagera ku 300,000 bafatiwe mu gisagara cya Aleppo. De Mistura yongeye ashigikira kamo katewe n'umutegetsi mukuru ajeje gutanga ifashanyo w'ishyirahamwe ONU Stephen O'Brien, kuko hoba agahengwe k'amasaha 48 kugira birekurira ifashanyo y'ibifungurwa yihutigwa n'izindi ifashanyo gushikira mu gisagara cya Aleppo. Temistura yariko yishura ku cyumviro cashikijwe no Burusiya cyo kugurura imihoro ine yo guhungisha abasivil n'abagwanyi bashaka gushira hasi bigwanisho mu gisagara cha Aleppo kiri mu minwe y'abagwanyi ubutegetsi aribaza ko nimba ico cyumviro gishobora gushirwa mu bikorwa mu gihe ingwani bandanye.
Muri leta ya Florida iri mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hatangazwa abantu bane banduye virusi ya Zika nta sano bifitanye n'ingendo nk'uko byatangajwe na guverineri wa Florida Rick Scott mu kiganiro yahaye abanyamakuru. Abo bantu bane muri leta ya Florida bagaragayeho virusi ya Zika bari mu gace gato k'amajyaruguru y'umujyi wa Miami. Ibyo guverineri Scott habivuga hashingiye ku makuru yatanzwe n'abashinzwe ubuzima. Leta ya Florida yasabye miliyoni 15 z'amadolari yo kurwanya Zika byihutirwa. Azashyirwa mu kigega cyo gukusanya imibu no kuyipima. Mu bindi azakoreshwamo harimo programu zo kwitegura kurwanya iyo virusi. Ikigo cy'Amerika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara CDC kivuga ko cyatanze miliyoni 8 z'amadolari. One Blood, ikigo gikuru cya leta ya Florida cyakira amaraso cyavuze ko kizapima virusi ya Zika mu maraso yose yatanzwe kibitse. Umubu utwara virusi ya Zika wabonetse muri leta zo mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abategetsi batekereza ko iyo virusi ishobora gukwirakwira muri ibihe by'impeshyi kandi bagerageje kuyikumira.
Ratijwi ya Amerika i Washington DC mwanajya kumviza makuru yo hirya no hino twabateguriye. Umupolisi umwe yishwe ugunda arakomereka mu gisagara cha San Diego muri leta ya California mu burengero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sherry Zimmerman umukuru w'igipolisi mu gisagara cha California yabwiye inyamakuru ko uwari yarashwe cyane mu gituza yahavuye apfira kwa muganga. Igihe abo bapolisi baraswa bariko baratunganya uruja n'uruza rw'imodoka bagenzi babo bahashitse basanguye yapfuye yari yarashwe cyane mu gituza. Ubwicanyi bw'abo bapolisi bubaye inyuma y'ubundi bwabereye mu bisagara bya Dallas na Baton Rouge mu rwiheze. Zimmerman yavuze ko uwikekwa kuba yarashe abo bapolisi babiri ari umugabo aturuka muri Amerika yo mu bumanuko yarasanzwe afunzwe icamaso kubera ko yigeze kurasira ku bitaro biri aho nyende mu gisagara cha California. Amatohoza ku byerekeye icatumye haba ubwo bwicanyi aza yatanguye.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru tuyakomereze ku mugabane wa Afrika. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch uhora hamagarira guverinoma ya Senegal kurushaho gushyira ingufu mu bikorwa byo kurinda abana bazwi nka Talib. Abo bana bashyirwa n'abarimu babaha inyigisho z'ikorowani mu bikorwa byo gusabiriza amafaranga ku mihanda. Muri raporo iheruka umuryango Human Rights Watch wagaragaje ko mu gice cya mbere cy'umwaka wa 2016 abana byibura batanu baba muri ayo mashuri y'ikorowani bapfuye. Bivugwa ko bakubiswe n'abarimu babo bitwa marabu cyangwa se bahitanywe n'impanuka ku mihanda barimo gusabiriza.
Mwanaja kumviriza Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ibiganiro byacu mu wikirikirana kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali Burundi. Mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru yo mu karere tuyahera mu Burundi. Abantu batatu bari bapfuye muri komine na Gisozi mu ntara ya Mwaro, bane barakomereka. Amafaranga n'amatelefone atazwi igitigiri aribwa. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse.
Ugwa mugwa masasu yumvikanye ayitwinye kare kuri metero birenga 40 uva mu gisagara ca Bujumbura gwahitanye abantu batatu. Babiri muri abo bishwe barashwe n'abari baje kubasahura. Uyu ni ngenda ku manager batazira Shinwa umuvukanye w'umwe muri abo bantu bagandaguwe.
Twari tutashe tuvuye ku isoko, umuntu ashitse bagenda kwivuna akanyota ku kabari. Izo nkozi z'ikibi zica ziraza baradusoha. Hanyuma rero ubu baca baramurasa. Bahejeje kumusopa amafaranga yose yari afise, kan'abandi bose bari bahari barabasopa.
Carapfa
tubema tumaze guhunga niho ndagera guhindukira ndatuca dusanga kijya kiziga kindi ujya Niragira Emmanuel tumusanga mu ibarabara naho nyine yapfuye.
Kiretse Emmanuel Iragira na Kabe Gato Lenova baraye bagandaguwe, hariho abantu bagera kuri bane bakomeretse. Muri abo harimo umunyeshuri w'umwaka wa gatanu wo mashuri mato mato twamusanze ku bitaro ariko aravurirwa. Ndayisenga Thierry yarashwe ari kumwe na se wabo bavuye ku isoko.
Baraniganye baniganye
baramusopa amahera yari afise tubacha murasanga yena ngaha kujisha
nyina we umunyeshure asabagiye neza kumufasha kuvura umwana wiwe kuberako yintaho nikora
urabona ibintu by'amagafaranga biragoye cyane n'umupfaka tinarafaka nintaho nikora nakambiye abagira neza ko bumfashirize uwo mwana kora nabwira ndabe kuyoki
Hambavu y'abanyagihugu b'inyakararo mu ntara ya mwaro bagandaguwe uyu wundi umuntu umwe yagandaguwe agira gatatu amakuru twahawe n'abamubonye kandi basanzwe bamuzi yemeza ko ari umusore yavuka muri zone ya Gasasa muri komini ya Mugamba intara ya Bururi yarasanzwe azwi ku izina rya Janvier ayo makuru nyene yemeza ko uyu musore yari mu mugwi w'abantu bari baje kubasahura mbere bakanagandagura abantu babo kubw'ayo makuru uyu bita Janvier yarashwe n'abajeje umutekano mugiye kurategera imodoka yo mu bwoko bwa fusi bakiya makara ngo ayisope
naho n'icyo rubamwije basanze afashe ifuso ya makara yarekira amanuka niyo bamusanze ko kugira bamwije agasahura uko yahora
uwo mugwanyi twe twahora twumva bamuvuga ha muri Mugamba nyene yuko abaha oye ahenyaga sasa hanyuma rero hari abantu benshi bo muri Mugamba banamanutse kuza kumuraba ko ariwe baca basanga benshi baramuze bavuga bati twe turabona ati tutakwemera ko yo bari wapfuye mugabo turabona ko ariwe
bande bayivuze
abasoda bari bamuze
bavuze gute
bati turabona ko ari jambye nyene ariwe
abamubonye kiziga bavuga ko yari yambaye umwambaro w'igisirikare kandi ko yarashwe amasasu ku mutima umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yemenyesheje ko iyo yapfuye Asanzwe ari umuntu yitwara Kaza Prosper Matadira Janvier yarasanzwe ari ku rutonde ariko bararondegwa abakaba bagirizwa guhungabanya umutekano muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi Pierre Nkurikiye yemeza kandi ko yarashwe igihe abajeje umutekano ariko barasana n'uyu mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho nyakare muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
mu gihe havugwa ko bimwe mu bidandazwa by'ibifungurwa bidatambuka umupaka wa Tanzania biza mu Burundi ku mupaka wa Gahumo mu ntara ya Cankuzo ivyo bifungurwa birahita abarundi barashora muri Tanzania n'abatanzania bagashora mu Burundi ivyo vyemezwa n'abadandaza bakumpande zose bigashimikirwa n'abajejwe intwaro muri komine ya Mishiha ahari umupaka wa Gahumo ni nkuru y'umenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Sabiman
Aho twashika ku isoko rya hitwa mu Kirehe ni muri komine ya Mishintara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi twasanze isoko riremye iryo soko riri ku birometero bitatu uvuye ku mupaka wa Gahumo mu Burundi na Tanzania ku ruhande rw'intara ya Kagera district ya Ngara abatanzania bashora ibirimwa bitandukanye umuceri imyumbati amateke amasaka n'ivyambagwa bari babizanye abo badandaza bavuga ko takibazo bafise mu kujabukana ivyashara vyabo Meshak Yurian ni umutanzania adandaza ubududu twahuriye ku isoko ryo mu Kirehe Abarundi baremeza ko bashora bakanarangura mu gihugu cha Tanzania atakibazo bagize.
Mimi ni mtanzania. Nimekuja hapa kwa ajili ya biashara. Biashara inaenda wala hakuna kibazo na kitu. Pana hakuna manyanyaso tunavuka bila shida.
Vivienne Ntakaruta Imana ni umudandaza arangura amateke ayavana mu gihugu cha Tanzania.
Nta ngola ne kweli. Turajabuka n'amahoro kandi tukarangura n'amahoro kandi tukaza n'amahoro. Ntangorane
Sikitu Amina adandaza umuceri mu Tanzania
Oya ntangorane nazimwe tugira turajabuka tukadandaza tugataka ntangorane nazimwe turigira tubona Yego
Hussein Hamim ajeje gutunganya isoko ryo mu Kirehe yatubwiye ibidandazo bitandukanye bishoka muri Tanzania n'ibidandazo bivanwa muri Tanzania bishowe mu Burundi
Ane bazanya ibigori zintete bakaza na mateke n'ibitoke cyangwa ibijumbu n'umuceri barawuzana abatanzania ukoboye cyangwa udakoboye ukabona ngaha duhagaze ari amashini akora umuceri kesha kubura umuceri uvuye muri Tanzania rero gusa ibyo bashora Tanzania twebwe ibintu bashora Tanzania bashora impene cyane kesha kubura amashiringi yaduze ibintu by'injya nta bintu bije muri Tanzania
Ana Kirebiza Imana musitaneri wa komine Mishiha arashimangira umubano mwiza ku mpaka wa Gahumo
icyo twabwiye nuko vy'ukuri byaravuzwe yuko igihugu cha Tanzania cugaye imipaka mu bijanye n'ibifungurwa na cyane cyane kuri zifungo karavuga umuceri bakavuga ibigori hamwe n'ibihonde kuvuga ubugari bishobora kuvamo ubugari bw'iminyumbati ico rero twacumise natwe kivuye mu buserukizi bwa Tanzania ngaha mu Burundi ariko kubitwerekeye no kuvuga yuko ingingo yafashwe twebwe ntibituma habaye imigederanire mibi hagati yacu no kuvuga abarundi batanzania ngaha muri komine Mishiha kuko tubandanya tugenderanira hanyuma ivyo bindi bisanzwe dushobora badusanzwe dusumirayo canke nabo nyene ivyo bakenera ngaha muri komine yacu ya Mishiha bagashobora kubitora
umupaka wa Gahumo numwe ku mipaka ibiri izwi n'amategeko mu ntara ya Cankuzo hamwe n'umupaka wa Gasenyi muri komine ya Gisagara. Hari n'indi mipaka itazwi n'amategeko nk'icambu cambukira ahitwa Inyabibuye muri district ya Kibondo uvuye ku mutumba wa Mwiruzi muri komine ya Mishiha. Ikindi cambu gica ku mutumba wa Buyongwe ujabukira ahitwa Imuhange ni muri district ya Kibondo. Ivyo vyambu bitazwi n'amategeko bivugwa ko ariho magenda ica kuko atabiro vya pafe canke abakozi ba OBL uhasanga. Imishiha mu ntara ya Cankuzo, Fide d'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Mumunota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru tuyakomereze mu Rwanda. Kuri wa gatanu nibwo habaye umuhango wo gutanga impamyabumenyi ku banyeshuri 8,500 barangije muri kaminuza y'u Rwanda. Muri abo harimo abanyeshuri basaga 300 barangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza. N'umuhango wabereye kuri Stade Amahoro yo mu mujyi wa Kigali. Eric Bagirubusa, umunyamakuru wacu i Kigali mu Rwanda, abafite inkuru irambuye.
Hari kunshuro ya mbere nyuma y'imyaka itatu Rwanda ruhurije hamwe kaminuza n'amashuri makuru muri kaminuza imwe kaminuza y'u Rwanda. Abayirangizamo bahuriza hamwe mu muhango wo kubaha impamyabumenyi. Mu yindi myaka ibiri yabanje uyu muhango wabaga mu byiciro. Kuri inshuro abanyeshuri 8,500 nibo baboneye impamyabumenyi muri kaminuza y'u Rwanda. Barimo babiri bo mu rwego rwa doktora, abasaga 300 bo mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza master's degree, mu mashami atandukanye n'abandi bo mu byiciro cya mbere n'icya kabiri bya kaminuza. Aba babonye impamyabumenyi kumbwirwa ruhame z'abategetsi nibo bashoramari bejo hazaza h'u Rwanda, abanyapolitiki bakomeye b'u Rwanda n'abandi. Muri uyu muhango wabereye kuri Stade Amahoro hano mu mujyi wa Kigali, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yibukije abarangije ko bagomba guhorana ishyaka ryo gupigana ku isoko ry'umurimo kuko imirimo iriho idahagije kandi abayikeneye ari benshi.
Ntabwo buri wese abona umurimo kwa byifuza. Imirimo ishobora kuba na mike kuruta abayishaka. Ubwo ni ukuvuga rero ngo muri abo bayishaka ubwo ari benshi, imirimo ikaba itangana nabo, ubwo uwo mubare munini w'abayishaka uzayipiganira, bazayihanganiraho. Abashoboye aba ari bo bajya imbere. Ubwo ni ukuvuga rero ndabategura ngo mumenye ngo hari ubundi buryo bw'ingorane zo kugera ku byo mwifuza.
Mu gihe bigaragara koko ko imirimo ari yanga, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame asanga umuti nta wundi uretse kwihangira imirimo.
Si ugukora rero gusa imirimo muzakora murangije muvuye aha, ahubwo ni no guhanga imirimo. Tubatezemo guhanga imirimo ngira ngo no mu byo babigisha n'izindi nzego nazo zifite inshingano yo kwigisha Abanyarwanda ibintu bitandukanye. Ikintu gikwiye gutezwa imbere nicyo ngicyo cyo guhanga imirimo.
Muri uyu muhango wo gutanga impamyabumenyi ku barangije kaminuza mu mwaka wa 2016 kandi, Perezida Kagame yongeye kwibutsa ko iterambere ry'igihugu icyaricyo cyose rishingira ku mitekerereze iboneye n'ubumenyi bya bene gihugu. Ashimangira ko Abanyarwanda babahanze amaso mu iterambere ry'igihugu.
Nimwe banyeshuri uyu munsi murangije amasomo yanyu kuri iki cyiciro cyangwa ku byiciro bitandukanye, n'abandi barangije mbere yanyu, n'abandi baza inyuma yanyu, tubitezeho kubaka iki gihugu no kugera ku majyambere Abanyarwanda bose twifuza. Namwe murimo.
Abarangije kaminuza nabo niko babyumva kandi babyemera. Bishimiye ko barangije amashuri kandi bagiye mu ruhando ku isoko ry'umurimo, utabonye akazi ka leta kihangira imirimo. N'ababyeyi babo babashyigikiye muri uyu mugambi.
Umwana rero nyine kubona twaramutangiye minerivare muri primaire mwaka wa mbere, ntanakabangije ikiciro cya mbere cya kaminuza, biradushimishije cyane. Isuka twamuhaye kujya guhingisha ntabwo yapfushije ubusa, azihangira umurimo.
Ufite ubushobozi iki bwo kumufasha kugira ngo atangire ahanga umurimo?
Ibyo namuhaye nibyo bizatuma yihangira umurimo. Minerivare namuhaye bizamuha kwihangira umurimo bwiza ibyeye yize, ngewe ntarize, nabashe kuvuga ngo yige murihirire agere muri iki cyiciro.
Aba banyeshuri 8,500 barangije kaminuza baje basanga umurundo w'ibibazo ku isoko ry'umurimo mu Rwanda. turabifatira ku mibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare yagiye ahagaragara mu mwaka ushize wa 2015 igaragaza uko ibintu byifashe mu mibare y'icyo kigo batagira akazi mu gihugu hose bari kuri 2%. Muri abo 13% n'abarangije amashuri makuru na za kaminuza, mu gihe abashomeri 9% bo barangije amashuri yisumbuye. Ubutegetsi bw'u Rwanda butangaza ko byibura 2% aribo bufite ubushobozi bwo gukoresha mu kazi ka leta, abandi 8% bakagana ibigo by'abikorera, naho 90% basigaye bo babarizwa mu mirimo ya yindi itazwi mu buryo bw'amategeko iri mu cyiciro kizwi mu gifaransa nka secteur informel. Icyakora mu rugamba rwo guhangana n'iki kibazo cy'ubushomeri bwiganje mu rubyiruko, ubutegetsi bw'u Rwanda bufite intumbero yo guhanga imirimo mishya 2200 buri mwaka idashingiye ku buhinzi. Magingo yariko n'intego ubutegetsi butarashyira mu bikorwa nk'uko bwayitegu uye kuko mu mwaka ushize bwemeza ko bwabashije guhanga imirimo isaga 140 gusa. Ekabagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Tugaruke hinaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igiterane cy'abademokrate cyatangiye kuwa mbere, cyasojwe ejo kuwa kane. Hillary Clinton yemeye guhagararira ishyaka rye ry'abademokrate mu matora perezida hazaba mu kwezi kwa 11. Impuguke ikurikiranira hafi ibya politiki yo muri Amerika, Leonce Hakizimana, aba mu gisagara, ni mu mujyi wa Chicago. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, yamubwiye ikintu gikuru cyaranze icyo giterane.
Ibyo nabonye n'ibintu bimaze agatangaza. Uravye ingene Congress y'aba Democrats yagenze, utabizi neza wahava wibaza ko ari Congress y'aba Republican, kuko twatuzimenyereye nibusanga kenshi bavuga ingene bashigikiye rarume, ingene bashigikiye igihugu, amadarapo baguma bashira mu kirere. Umugabo waramaze iminsi akurikirana y'abademokrati wa mengo, ahubwo nibo ba Republika, kuko aho byose bavuga bavuga ibyerekeye igihugu, na cyane cyane babigira bagomba kugeranya na Trump yavuga ibyerekeye ko ari we, ko ari we nashobora kubikora byose. Baciye babikora kugira berekane nabo ko ahubwo atari umuntu umwe abikora, ko bikorwa n'igihugu cyose n'abanyagihugu bose.
Murazi amatora muri Amerika cyane cyane kugira ngo umugambi utsinda ayo matora, umugambi utsinda ayo matora n'umugambwe uba ufise abanyamugambwe bawo, ukagira n'aba independent, ukagira n'abantu batarashobora gufata inkingo y'ahantu hotora. Muribaza ko amajambo bashikirije cyanke ivyahavugiwe nk'uko mubivuze byose byashobye kujijura abo bantu bo hagati cyanke aba independent?
Ndibaza ko ari aba independent benshi batari bake bashobye bazashobora gutora, kuko muri amatora azoza ni vyerekeye gutora umuntu umwe muri babiri. Amajambo menshi yavuzwe babona yuko bashaka ko abanywanyi babo hasi bahaguruka bagashigikira umuntu umwe ariwe Clinton. Mugabo ugiye kuraba nk'ama discours yagizwe na Obama, warabona yuko ari discours yerekeye kwegeranya gushira abantu hamwe. Nibaza yuko ikindi kintu bakoze gikomeye ari gushobora kuzana abantu bose baba ari minorite. Uravye ibintu byose byakozwe muri uru rusha ruheze byagiye gukoranya ari minorite kugira ngo bashobore kuza bita amatora. Nibaza nibashobora
abo ba minorite ni bande?
Abo uravye abirabure, ukaraba aba Spanish, ukaraba n'abandi abagay n'abandi bose. Urabona yuko bagerageje kubitegura ku buryo babaha ikibanza. Uravye nk'umuntu na rero rije uravye ujya muntu w'umumizirima yabuze umwana wiwe muri Iraq, disikuru yagize abantu bacaye kugora, yarekanye yuko yagombye kwereka Trump yuko ibyo ariko aragira, ahubwo ariwa akwiriye gusubira gusoma constitution kubona mu mezi rimazana constitution muri ko imbere akarekana tahubwo wowe Trump no gusubira kwiga iyo constitution ubushobora ko ari ibintu twara tubona mu ba muri kongere y'aba republicans twara tubona mu ba democrats
ikindi kibazo hagati iyo kongere y'aba democrats twarabonye ko aba demokrate bagishyigikiye Bernie Sanders yari kwahiganwa na Madame Hillary Clinton bakimushyigikiye n'ubu muribaza ko amajambo yavuzwe cyane cyane yavuzwe na Clinton ashobora kuba yarajijuye abo banyagihugu benshi bashyigikiye Sanders kugira ngo baze baje inyuma ya Clinton
ego cyane Clinton ngo navye discourse yose yejo yari yerekeye yo kugura ahubwo nayo kwibaza nti ukuyeho Clinton ugashiraho Sanders yari kuvuga ama mshoze yari wasanga ari byavuze nyene ico ni cyambi cyakabiri ugiye kuraba discourse ko zazimeze umuntu wene yavuze discourse navuga ko yashaka kuba nko yo hagati cyane itakwega yari Obama mugabo Clinton vraiment byose byo yavuze ama ibintu byose Sanders yarashigikiye ejo nivyo yavuze ikintu cyo nyine nuvuga cyari kimeze nk'icya Clinton cyane yarekeye relations exterior ingene azakoresha arume ibyo onavyo ni Clinton nyene nta arakene nihagaze ntigeze ahindura niyo politike ya Obama niyo politike ya Clinton mugabo nivyo yarekeye byose yarekeye economy yarekeye justice sociale yose vraiment vya bintu vyerekeye Sanders vya yavuze nibaza yuko abantu benshi ba Sanders bazaga bagako nubundi benshi bari bamaze kuza hari asigaye bakeye abasigaye nibaza ko benshi ejo yagerageje kubajijura ntashobora kuzana ijana ku ijana mugabo nibaza ko benshi nka 90 ku ijana badashobora gutora Clinton.
Leonce Hakizimana urakoze cyane gose ku kanya waduhaye kugira ngo uduhe ivyimviro vyawe cyane cyane ku vyerekeye iryo kuraniro rikuru ry'umugambwe w'abademokrate ryarangiye ejo ku munsi wa kane. Wakoze.
Urakoze nawe.
Turagushimiye nawe Frederic Nkundikije kudutegurira iki kiganiro.
Mukanya turasozera amakuru n'ibiganiro twaba tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse inshamakuru y'amakuru twabashikirije hano muri Amerika abantu bakiye mu buryo bunyuranye ijambo Madame Hillary Clinton yavugiye mu nama nkuru y'umugambwe w'abademokrati iryo jambo ryari iry'ukwemera igenwa ryiwe ku mugaragaro kugira aserukire umugambwe mu matora mukuru y'igihugu azoba mu kwezi kw'11 muri uyu mwaka. Abademokrati barashimye cyane ijambo ryiwe mu gihe abarepublika bari nebaguye.
Muri icyo giterane cy'abademokrate cy'ejo kwa kane mu mujyi wa Philadelphia, umwe mukira w'umuyisilamu yavuze ijambo ryakoze benshi ku mutima, aho Hillary Clinton yabaye umugore wa mbere wemeye guhagararira ishyaka rye mu matora ya perezida nk'uko ryamutoranije.
Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gihugu cya Syria, Staffan de Mistura, yasabye Burusiya kurekurira iryo shyirahamwe gushyiraho imihora yo gufasha abanyagihugu mu gisagara cya Aleppo no mu micungararo yacu.
Muri leta ya Florida iri mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hatangazwa abantu bane banduye virusi ya Zika ntasano bifitanye n'ingendo nk'uko byatangajwe na guverineri wa Florida Rick Scott mu kiganiro yahaye abanyamakuru.
Umupolisi umwe yishwe uwundi arakomereka mu gisagara cya San Diego muri leta ya California mu rengero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch urahamagarira guverinoma ya Senegal kurushaho gushyira ingufu mu bikorwa byo kurinda abana bazwi nka Talib, abo bana bashyirwa n'abarimu babo babigisha inyigisho z'ikorowani mu bikorwa byo gusabiriza ku mihanda.
Papa Francisco yagendeye uno munsi kwa gatanu ikibanza cya Auschwitz mu gihugu cya Polonye, haba Yahudi bagandaguriwe mu gihe cy'ingwano ya kabiri y'isi yose. Abantu barenga umuriyoni benshi muri bo Abayahudi barishwe n'abanazi muri iyo kambi mu kiringo cy'ingwano ya kabiri y'isi yose. Mu nyuma yaho Papa Francisco yabonanye n'abantu bageze mu zabukuru barokotse muri iyo kambi. Nshuti z'ijwi rya Amerika makuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha ahantu hiyo bigarukiye kuri mikro mwari kumwe nanjye Fideniyo Ngabo
na Eugenia Mukankusi. Tubashimiye mwese rero kwa mwateze amatwi, tugashimira n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma Justin Twait afatanije na Fatuma Karara Animasi. Mwakoze rero kudutega amatwi, mukomeze mugire ibihe byiza, mwumva radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.